imwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, muri kumwe na Fidele Niyongabo ndabahaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba. Naho umugwi w'abahinga ubandanya kwakira ivyiyumviro ku izoja mwibwirizwa nshingiro rimwe ry'umuryango wa Afrika y'ubuseruko, abatanguye kwerekana ko hakiri byinshi bigikenewe gukogwa imbere y'uko uwo muryango ugendera ku bwirizwa nshingiro rimwe, barimwo abo mu mugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi mu Burundi.
Kubwo umugambwe CNDD-FDD ubona ko Uburundi butokwihuta kuri icyo kibazo. Umugambwe CNDD-FDD ubona ko hari ibindi bikogwa byatanguye mu karere ka Afrika y'ubuseruko bikwiye kubanza kuva mu nzira.
Uwo ni Nancy Ninette, umuvugizi w'umugwi umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi mu Burundi. Donido kuri izi nkuru imukanya mube hafi y'amaradiyo yanyu. Mara imbere yaho reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mu gihugu cya Congo, umugwi w'intagondwa za Kiislam wakoze ibitero vyahitanye ubuzima bw'abantu barenga 32. Ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu hano muri studio Frederic Nkundikije.
Ego Fidele, abantu ikekwa kwa arabagwanyi umuhari wa Kiislamu bishi abantu barenga 30 igihe bakora ibitero ku bisagara vyo mu seruko bw'igihugu ca Congo, nkuko amakuru yatangajwe n'abategetsi bo muri iyo ntara abivuga. Ibisagara bine vyo mu ntara ya Benin vyo vyatewe n'umurwi Allied and Democratic Forces ADF, umurwi w'intagondwa za Kiislamu wo mu gihugu ca Uganda. Ikibazo cy'umutekano muke muri iyo ntara cyariyongeye kuva ku igenekezo rya 30 y'ukwezi kw'icumi, igihe abasirikare batangura ibitero bikomeye byo gutuza imirwi itwaje ibigwanisho. Umutetsi wo muri iyo ntara Richard Kivanzanga yavuze ko abantu 32 basize ubuzima muri ibyo bitero byabereye mu gisagara cya Oicha. Omar Kavuta wo mwishyirahamwe rihanira hagati y'akazi na muntu Sepado avuga ko mu bantu basize ubuzima muri iyo bitero harimo umupasitori wo muri Ekleziya Anglikana.
Urakoze Frederic kuri iyo nkuru. Naho ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rishinzwe amagara y'abantu ku isi OMS rihamagarira ibihugu kwitegurira guhangana n'umugera wa corona ugeramiye igihugu cy'Ubushinwa. Ejo nimbwanguze watubwira ibindi kuri iyo nkuru.
Nibyo Fidele, ibihugu byinshi nibyiteguye guhangana na virusi ya corona irimo gukwirakwira mu Bushinwa no hanze y'igihugu. Urwego rero rucunga ibyerekeye ubuzima ku isi ruraburira ari nako ruhamagarira za guverinoma guhaguruka. Urwo rwego rwigenga rwashyizeho n'ishami rya ONU ryita ku buzima w'OMS na banki y'isi yose rurashima uburyo Ubushinwa bwitwaye kugeza ubu hamwe n'ibindi bihugu birimo virusi ya corona. Cyakora urwo rwego mu itangazo rwagaragaje ko ruhangayikishijwe n'uko ibihugu byinshi kugeza ubu bititeguye. Rurasaba abayobozi b'ibihugu byose guhita bakora ku buryo hateganywa ibyangombwa byose bikenewe. Mu byo urwo rwego rusaba harimo guteganya hagamijwe gukumira, gusuzuma, gutanga amakuru n'ibisubizo igihe yabonetse icyorezo icyo ari cyo cyose, ariko cyane cyane muri bituvuga bya corona. Ibyo rero bije nyuma y'uko OMS ikoze inama yo kumenya niba yatangaza ko corona ari icyorezo kimaze guhitana abantu 170, abantu barenga 2,700 baranduye mu gihugu cy'Ubushinwa, abandi 100 mu bihugu 40 ku isi bari mu bihe bikomeye. Urwego rwo rucunga ibyerekeye ubuzima ku isi rurasaba ibihugu kongera amafaranga akoreshwa mu buzima, bityo OMS ikabasha kubitera inkunga mu kwitegura no gutanga ibisubizo. Urwo rwego rwanasabye abaterankunga bose barimo za guverinoma, banyisi yose, banki z'iterambere ry'akarere hamwe n'urugaga rw'inkingo gutanga inkunga y'amafaranga ku bihugu bifite umutungo uri hasi kugira ngo bibashe kugira ubushobozi buhagije bwo kwitegura guhangana n'iyo virusi ya corona.
Urakoze ubandanye udukurikiranira hafi ivyerekeye inkuru. Nayishyirahamwe Oxfam rivuga ko imfashanyo ishyirahamwe rya Buraya riha Afrika ishobora kuba ifise ingaruka mbi. Frederic Nkundikije utubwire ibindi kuri iyo nkuru.
Ego Fidele, ishyirahamwe Oxfam rijejwe gutabara imbabare ryasohoye raporo ivuga ko ibihugu vya Buraya vyahinduye imigambi igenga imfashanyo iterambere vyahora biha ibihugu vyo muri Afrika. Iyo raporo yasohowe uyu munsi kuwa kane ivuga ko muri iki gihe ibihugu vya Buraya bitanga imfashanyo biravye utwigoro ibihugu vyo muri Afrika bigira mu guhagarika abanyagihugu bavyo bagerageza kwimukira mu bihugu vya Buraya baciye mu kiyaga Mediterane. Iyo raporo yasanze kandi umutahe ungana na biliyoni zitatu n'imiliyoni amajana icyenda by'amayero yatanzwe hatisunzwe ubukene bihugu byo muri Afrika bifise, ahubwo yatanzwe hisunzwe imvo za politika. Umutahe wo gufasha ibihugu byo muri Afrika mu buryo bwihutirwa w'ishyirahamwe rya Buraya washinzwe mu mwaka 2015 igihe gitiri cy'abimukira mu bihugu bya Buraya cyatangura kwiyongera cyane. Abantu baringa muriyoni barashwaye mu bihugu by'u Buraya, bica bituma bihugu bya Buraya bishira imbere politike zo kwankiriza abimukira. Iyo raporo ya Oxfam irahuye n'ibindi byatohojwe n'itorokanizo ry'abakuru Associated Press yasanze umutahe w'ishyirahamwe rya Buraya wari wagenewe imigambi yo kugabanya abimukira baca mu gihugu cya Libya utakoreshejwe muri ubwo buryo, ahubwo waruhukiye mu minwe y'abantu n'amashyirahamwe akubagura abimukira.
Tushimire bagenzi bacu eje ni Mukankosi na Frederic Nkundikije kuri amakuru yo hijyano hene ku isi badushikirije.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere ku yerekeye akarere kacu harimo n'u Burundi. Sentare nkuru ya ubanza kuri uyu wa kane ku muhingamo ya hanishije umunyororo w'imyaka 2 n'igice abamenyesha makuru b'ikinyamakuru cigenge wacu umushoferi wabo yejejwe icaha abahaniwe cahinduwe ubwa kare agirizwa gufashanya n'abahungabanije umutekano w'igihugu. Ubu bahaniwe ukugerageza gufashanya n'abahungabanije umutekano w'igihugu. Eroje birikaneza radu ibindi kuri inkuru.
Bose uko ari bane, abakenyezi babiri n'abagabo babiri bahaniwe icyaha kimwe ukugerageza gukorana n'abashatse guhungabanya umutekano w'igihugu. Iki cyaha cyahinduwe mu mpera z'ukwezi kwa 12 umwaka uheze. Sentare nkuru ya Bubanza ari nayo bakatiye uyu munyororo yari yavuze ko bakurikiranwa ku cyaha cyo gufatikanya n'abashatse guhungabanya umutekano w'igihugu. Iki kirego kandi ni nacyo cyariho cy'umushyikiriza manza wa Repubulika muri iyo ntara y'uburengero bw'u Burundi yari yabegetse ko amezi abiri imbere yaho bagihagarikwa. Twese umunyororo w'imyaka 2 n'amezi 6 Agnes Ndirubusa, Christine Kamikazi, Terence Mozenzi na Egide Harerimana bategerezwa kandi badokari barimwo akuma gafata amajwi amatelefone yabo n'udutabo bari bafise. Urukiko rwategetse ko bisubizwa ikinyamakuru iwacu bakorera. Mu mpera z'ukwezi kwa 12 umushyikiriza manza yari yabasabiye gufungwa imyaka 15 ibikoresho bari bafise bagifatwa navyo bikaba umutungo wa leta. Iyi ngingo yari yamirijwe n'imiryango mpuzamakungu itari mike iharanira ubwigenge bwa kiremwa muntu n'ubwamenyesha makuru. Muri uku kwezi kwa mbere RSF rifitishije Paris mu Bufaransa ryasohoye urwandiko rusaba abantu gusinya petition yo gusabira kurwajya abamenyesha makuru. CPJ naryo rifitishije New York muri Amerika rifatikanije n'andi mashyirahamwe bahurira mu runa n'ibise One Free Press Coalition bashira dosiye yabo kuri 10 za mbere zajishinga mu isi kandi zihutirwa ku gico zikorewe. Icyo gihe muzoki mumo wa seruki ya CPJ muzi ya Sahara ya ikiganiro cyihariye cy'u Amerika.
The One Free Press Coalition is made up of a number of international media groups that come together every month to publish a list of the
agira ati One Free Press Coalition igizwe n'imiryango myinshi itangaza makuru yamije hamwe buri kwezi yerekana ibintu byihutirwa kurusha ibindi ku isi yose. Kubona urubanza n'ifungwa ryamenyesha makuru bayi wacu n'urubanza rwabo n'umudereva wabo byajemwo mu kwa mbere kw'imbi 2020 byeremere bw'idosiye n'ukwihutirwa kwayo. Ubwa mbere ho ntibari bakwiye guhagarikwa, none heraba bashobora guhanishwa imyaka 10 itanu y'umunyororo. Ibi kwiye gutuma uwo wese yitaho ubwigenge bw'ubushikiriza ibyiyumviro ubw'itangazamakuru na demokarasi mu Burundi no mu karere amera amagabo bikanamutera impungenge. Birerekana kandi ko hakenewe igikorwa byihuse. CPJ twamenyekanishije idosiye kandi tuzokomeza n'uyu mukenyurara. Tunaraba ubundi buryo ducishamo mu kubavugira kugira ngo twitwararike ku idosiye itibagirwa kandi ku iyi myaka leta basabira yo kandi abamenyesha makuru barekurwa atagisabwe n'ivyo bagirizwa rihebwe.
Umwe mu bashingwa manza baburanira amenyesha makuru bayi wacu yabwiye amenyesha makuru bayi rubanza kuri uyu wa kane ko bene bagenzi be kwabo Adolphe Masabarakiza yarasanzwe yidegembye kuva mu mpera z'ukwezi kwa 11 mu mwaka uheze yejejwe bagifatwa bari muri komine Musigati intara ya Bubanza bari kwarondera makuru ku mugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho wari waciye mu makomine atari make ya Bubanza werekeza mu ishamba muri Republika ya Demokrasi ya Kongo. Umuhari w'inyeshamba Rodi Tabara ugwanya leta y'u Burundi wemeje ko bateye barabagwanyi babo. Igipolisi cyo cyatangaje ko barabagizi ba nabi kandi ko cishemo 14 gifatana inkoho. Eroje urika neza
ijwi rya Yango Afrika y'ubuseruko warangije igikorwa mu vyashikijwe harimo kugena igihugu cyo kwinjira muri leta zunze ubumwe za EAC ukugena cyo vamwo aho butunzi n'uwo twara iyo leta iyo huza ibihugu bitandatu umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD wowe ubona ku Burundi bwo burabangira kuyishigwaho ryiyo leta imwe. Ibindi kuri inkuru turabihabwa na Pierre Claver Niyonkuru.
Amakuru dukesha umuryango wa Afrika y'ubuseruko avuga ko ibwirizwa shingiro rimwe rizogenga ibihugu bigize uwo muryango riganisha kwishyirwaho rya leta zunze ubumwe za Afrika y'ubuseruko Federation Politique mu Gifaransa. Umugwi w'abahinga bategura iryo bwirizwa shingiro bari bamaze iminsi mu Burundi kubaza abantu bo mu bisata bitandukanye ibyo bifuza ko byoshigwa muri iryo bwirizwa shingiro. Ubushikiranganje bujejwe yinjira ry'u Burundi muri EAC busigura ko mu kiringo c'imisi 10 bari bamaze mu Burundi abo bahinga 15 barongowe na Benjamin Odiki yahoze atwara Sentinel na inyuzwa yo mu gihugu c'u Buganda baronsa akaryo ko kubonana n'abaserukira inzego zitari nke za leta abikorera utwabo abaserukira amashengero amashiramwe adakiranira ibyicaro vya politike abashinga amateka n'abandi bafise ico bashikiriza nk'abigisha ba kaminuza. Ubwo bushikiranganje bumenyesha ko inkingi nkurunkuru iyo migwi y'abarundi yashikirije ari cyane cyane ibyo sabwa kugira ngo igihugu cinjire muri yo leta zunze ubumwe z'akarere ka Afrika y'ubuseruko ibisata bikuru bikuru byo gufashanyamwo ingene ingingo zofatwa ingene yo leta zotwagwa ingene uzoyitwara zotogwa aho ubutunze buzova kwari mu ntererana ucankandi ningene zizotangwa imigenderanire hagati y'ibyo bihugu bizoba bigize leta imwe yiyunze hame ningene igihugu kita bishimye cyo kuramwa karenge. Ubwo bushikiranganje busegura ko izo nkingi arizo abarundi bifuza ko zotomogwa nibwirizwa shingiro rizojaho habwirizwa kandi kwerekanwa ububasha ubutwari yo leta azo bafise kuba perezida basanzwe bibihugu bigize uwo muryango wa EAC. Yamara umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi ubona ko hataragira ko icyo gihugu gifata ingengo yo kuja muri leta zunze ubumwe za EAC. Nancy Nenete Mutoni ajeje kumenyesha amakuru muri CNDD-FDD yabicikirije uwo mugambwe umaze gutanga umukandida azobuserukira mu matora y'imirije.
Kubwo umugambwe CNDD-FDD ubona ko Burundi butokwihuta kuri icyo kibazo. Umugambwe CNDD-FDD ubona ko hari ibindi bikogwa vyatanguye mu karere ka Afrika y'ubuseruko bikwiye kubanza kuva mu nzira aho twovuga cyane cyane ibijanye n'ishirahamwe rimwe ryo gushiraho amakori mu karere ivyo bita Union Douanière ishirahamwe ryo gukoresha ifaranga rimwe mu karere Union Monetaire n'isoko rusangi Marché Commun.
Naho biruko umukuru w'igihugu c'u Buganda Yoweri Kaguta Museveni we wabona ko kuja hamwe kw'ibihugu byose ariyo nzira y'urukiza yabivugiye arusha muri Tanzania ku mwaka uheze mu nama y'abakuru b'ibihugu bigize EAC.
Economic prosperity alone may not
atetera mbere mu by'ubutunzi igihugu kime kibaye nyamwigenda ko rishobora kutabumurengera canke ngo rishikwe ko vuba ni ngombwa ko ufatanya n'ibindi bihugu bikurusha n'ubushobozi nico gituma tuvuga cyane kukuja hamwe kw'ibihugu byacu bya Afrika y'ubuseruko n'inzira nzeze kugira ngo dukomeze ibihugu byacu na Afrika nzima izoze kuturabira ko irahura ubwenge canke yifatanya natwe.
A strong sense of gravity for Africa.
Ku rutonde intambwe yo gushiraho iyo leta zunze ubumwe za EAC igira kane imbere yayo hari zindi nko gukuraho inzitizi z'amakori n'amatagisi Union Douanière n'isoko rusangi Marché Commun iri mu kwishyira no kwizana mu muryango wa EAC atankomanzi nka visa canke impusha zo kuba muri ivyo bihugu. Izo nawe zimaze gushikwa ko ziracari mu tunenge kuko n'ubu abadandaza bacidoga ko bakwa amatagisi abava mu gihugu kimwe baja kuba canke gukorera mu kindi bakakwa imposha zo kuhaba nibindi ibihugu bitungwa gatoke ko bidashira mu ngiro izo ngengo ni Tanzania n'u Burundi mwibindi bihugu nka Kenya u Rwanda n'u Buganda abanyagihugu babyo bambuka imipaka bakoresheje karanga muntu gusa nkuko byemezwa n'abahinga babikurikiranira hagufi imbere yuko EAC ishika kuri leta imwe kandi haracasigaje ishigwaho gifaranga rimwe union monetaire Niki kiracagoye nkuko abahinga babivuga kuko amafaranga y'ibihugu atanganya gaciro kandi kubabwirizwa no kuzoshigwaho ibanki imwe ya EAC Pierre Clave ni inkuru Kigali kubwijwe rya America
urakoze Pierre Clave kuri iyo nkuru imyaka 5 irarangiye amashira hamwe yigenga mu Burundi arenga amajana 3 atanguje urugamba yise Halt Autorisation Manda n'urugamba rwari rugenewe kuyamiriza ico yise kiringo ca 3 ca president Nkurunziza ikigiye gukurikira nikihe iyo manda yateye impari uca ihera Nkurunziza agakinjura Pacifica nini nahazwe ari mu batanguje ugo rugamba mu kiganiro yagiranye mu kanya na mugenzi wacu Diane nini nahazwe yabisiguye ahereye kuco yibaza kwitogwa rya General Major Evariste Ndashimiye nk'umukandida zoserukira umugambwe CNDD FDD matora mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri mu
kuko n'ikimenyetso ko Petero Nkurunziza atari wazoserukira uwo mugambwe mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri mu gihe hari hariho urwikeko rukomeye cyane ko yoba ari umuntu yipfuza gutwara ubuzima bwiwe bwose hamwe ugasanga muha amazina y'umwami kuva twiyamirira igikingo cya gatatu cya Petero Nkurunziza ubwoba bwari ubwuko umuntu umwe yoba ashobora gushaka kwihariza igihugu akakigira nk'umurima w'umwami coba ari igihugu cy'umuntu ibyo rero kuba hatowe uwundi azokwitoza ivyo biraheze kandi nibyikoze nibyizanye vyavuye muri ivyo byose vyabaye kuva mu 2015 kuba hari abarundi bavyanse hakacyakurikira amakungu akagira icyo bivuze ko niho havuye icyumviro cy'uko bikwiye guhinduka n'indani mu mugambwe Sendrift akavuga bati ibintu ntibishobora kubandanya gutya igihugu ntaho coba kiri ku kiraja ibintu bigumye mu ruhagarara bumeze gutya niko gacu rero kuba hariyo icyo cyuko atazobandanya tucyakira neza cyane iyo ni intambwe ya mbere icyo nta wokideha intambwe nayo igira kabiri ni ijyanye no guheza bino bibazo byabyawe n'ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza nibagiye ko ari ikindi kintu gikomeye cyane kizoba makumbure bitari cyane arisa n'ikiyado cya mbere wambajije no vuga ko nta nishuye ko ni ingene uzotwara uzotsinda azoba yatowe ndega zotogwa mu matora ameze gute ibi twahe tumaze iminsi tubona abanywanyi b'imigambi itavuga rumwe n'uri ku butegetsi bahohoterwa ibintu tubona bikoregwa nk'umugambi senero kwa gatungwasa ubwo bizobandanya gucyo nyene bazobandanya bapfungwa kumwe byari bimeze abantu bazobandanya bafatwa babugwa irengero muri iyo migambwe ibikekwa kumenga n'ubusuma bw'ayo matora Evariste Ndayishimiye bagiye kubigwanya ku buryo agira ati ntowe nkeneye gutogwa neza ntihaze habemo agatosi mu itogwa ryanjye icyo ni kintu icyo niyaza ko ari cyo gipimo gikomeye kizotwereka Evariste Ndayishimiye by'ukuri uwo ari we niyo yiganzura ibyo twabona ubu byaboneka nk'ibiza gukiza abatari mu mugambo uri ku
ariko mukurindira yuko ico gihe avuga ati nzokora ankore be nkuri ibi bitandukanye nkaramuka mfasha ubutegetsi hari icumo muzi ko nk'umunyamugambwe nk'umu kuko Evariste Ndayishimiye uretse ko yari n'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD yagiye adedeshwa amabanga atari make mu gihugu cy'u Burundi hariho nk'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu cy'u Burundi muri buka yuko ayo mashirahamwe atandukanye yanyu yabarizwa muri ubwo bushikiranganje imbere yuko aja kwitoza mwari mu muzi nka mu buzinkande kuko umuntu yari koraje muri aya mabanga aravuga ati ninde
sindi mu bantu novuga ngo baramuzi ntitwicaranye ntitwagenenye ariko wumvirije abavuga ko bamuzi nta bose baragaruka bavuga ko ari umuntu w'umugwaneza baravuga ko ari umuntu yugurutse no mu bihe byose wasanga hakenewe nk'ibiganiro mu gihugu CNDD-FDD ikaganira n'abari basi ubutegetsi ikaganira n'abandi batari muri bwo mu yindi migambwe ni kenshi wabona ko General Evariste Ndayishimiye yari warungikwa nk'umuntu yobazi ushobora kuganira n'abandi ku bwacu icyo ni ikintu gikomeye cyane nkamwe yoca bandanya kuri uwo murindi ugasanga agize amahirwe yo gutsinda amatora ati yabananye inzira yo kuvugana n'abandi barundi muri cyo gihe n'ukuraza baje gutabara igihugu buryo Burundi nta kindi kizobukiza atari uko hazokwama hariho ikiganiro cy'amaho hagati y'imigwi itandukanye y'abarundi. Ibyo nibyo byari byaravuganywe iyo Arusha. Aje rero umuntu byorohera kuganira n'abandi, ibyo birashobora kumufasha kandi bigafasha igihugu kogorora. Ikindi novuga yabonetsemwo nuko naho nawe nyene ari mu bari bakomeye mu butegetsi bwa CNDD-FDD kuva mu 2005 si umuntu yagiye avugwa cyane mu byaha bikunze kuvugwa muri ubwo butegetsi nk'ibijyanye n'ubusuma nigasindigira numva nabandeshe mvuze ngo ndamaze kumva izina ryiwe bariko barivuga mu bantu bonona itunga ry'igihugu abo ntibabuze baravugwa kenshi ariko izina ryiwe ntirikunze kuvugwa narijya n'amabanga yagiye arazezwa utasanga kenshi ari amabanga ahura n'iby'amafaranga. Ikindi novuga ni nko muri ibi murabona ko mu ishyirahamwe nka Fokode dukora cyane dukurikirana nk'ibibazo by'abantu bafatwa bakabugwa irengero abahohoterwa abicwa. Nuba mbese nawe nyine mvuze ko izina ryiwe twebwe nko muri Fokode turifise mu madosiye tumaze gukorako. Nuba mbese rwose hariho abandi batari bake amazina yabo usanga ariko aravugwamwo ariko igiwe ni ukuri nuba mbese ntaryo dufise. Hari abashobora kubwira bati none ko ari batwara umugambi CNDD-FDD ure onivuga ko ari milice nazo zigakunda kuvuga mu byo guhohotera abantu icyo sindaciyo bagize mu kuvuga ibi byose ndiko ndavuga siniyo bagize ko arongoye uwo mugambwe ufise iyo miri ariko mu maraporo dufise wenyene ubwiwe nk'umuntu wenyene naho tumufise wenyene yakoze ivyo byaha wumva icyo cyose n'oza kukinambika ntagifise. Hanyuma icyanyuma norangiriza ko nuko byabonetse ko bishoboka n'ukurinda iwe birashobora gushyika akarinda
kurinda no kuvuga
w'2014 sinzi ko ari abarundi benshi barizi ko hari kete ryanditswe n'abajenerale bo muri CNDD-FDD batari bake bandikira umukuru w'igihugu biyamiriza ibyo babona ko ari amakosa yakogwa n'umuhisi ya Adolphe Nshimirimana na generale Bunyoni. Evariste Ndayishimiye ari mu basinye iryo kete ku bwacu rero ibyo turabye uko abo bantu bari bihangange muri icyo gihe byerekana ukurinda afise ko rimwe na rimwe ashobora guhagurukira amakosa akorerwa mu ruhande rw'iwe akayiyamiriza. Ivyo nyine tugiye tuti abibandanije gutyo vyokiza igihugu vyofasha ikintu kinini tugasohoka ibintu bibi cyane turimwo muri kino gihe. Ikibazo ni ukumenya uko agiye kubyifatamwo kandi ari mu muryango munini wagirizwa ibyo bintu turiko turavuga azoshobora kwiyambura igitsure cy'abo bari kumwe mu mugambwe azoshobora kwiyambura igitsure cy'uwahora atwara igihugu.
Reka tubirindire reka tubirindire ejo gya America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri isanga murabizi yuko ari benshi babarindiriye kugira ngo bashobore kubaza utubazo. Turahera kuri Barake ikadze
bo jene mu gihugu cya Zambia yarashitse impunzi nyinshi zihunga amanda benshi bavuga yuko bahunze inkuru nziza mbere nibyashika Evariste Ndayishimiye agatsinda amatora patrice wewe afise iki cyo kwangurira impunzi kugira ati ashobore kubaho bicohindutse.
Ego bibona Imana uhererehe na wewe
ndi Nairobi.
Nairobi akabazo kawe usongora kugira ngo dusubize Micro Pacifique abishure.
Abicambere na mbere nagomba gushimira Pacifique ukuntu yavuze ukuntu yoba muzi General Evariste ko abantu benshi bamenyereye bavuga ngo Pacifique akunda gushyira amakosa ku bategetsi uno munsi mugatumbise imvugo yakoresheje. Nta mikino nagomba gukora na Pacifique igihe Evariste yotogwa ariteguye kugira Abarundi batahe.
Ndashimiye rwose ababajije ibibazo kuko babibajije neza. Barakati hamwe Petero Nkurunziza yumva ku butegetsi kandi nibyo twiteze mu gihe atazoba yitoje mbega nubanza utambwira impunzi ngo zitahe gisa n'ikibazo mbere n'uyu wa nyuma yarabajije nibaza ko ikibazo mu kukimbaza ahubwo bagira bati mbega uzoba witeguriye gutaha kuko buriya mu guhunga nta muntu n'umwe akoko wundi ngo duhunge nta n'umwe. Umwe wese ahunga aravye ahari uko hameze n'ingene abangamiwe. Abantu ntibabyutse umunsi umwe bavuga ngo reka duhunge abantu bahunze abari ko babiruka ko ngo babice bahunze bamwe batorotse bamaze gukomereka abandi bazi imitahe abandi bafite amakuru y'abari ko barabarondera ikizoba rero kizotuma abantu bahunguka sikindi sijewe nzovuga ngo nimuhunguke nuko vyarindi nyene vyabiruka ko bazokumva ko bivuyeho nuko umukuru w'igihugu azobatowe azotanga ijambo ry'ihumure ijambo ry'ihumure samajambo gusa ni n'ingingo zifatwa hari ingingo zizoba zikenewe abantu basohotse igihugu bashyirwa ko imitahe mpuzamakungu y'ukubafata bitwa abicanyi bitwa abansi b'igihugu mbega uzobatowe azokwemera kwabo ari abana b'u Burundi atari abansi b'igihugu kuko izo mvugo no muri kahise byanye zikora ibara zigatuma abarundi bajya mu mahanga bamwe bakitwa inyanka Burundi abantu abana b'u Burundi bakitwa abansi b'u Burundi ariko uyu munsi abiswe gutyo ukabona batwara igihugu nabo bagasubira kwita abandi ngo namwe muri abansi b'igihugu ibyo bintu bikwiye guhagarara twiteze kumva ni ijambo rizovugwa n'ubuzo bahejeje gutorwa akavuga ati kuvubu abana b'u Burundi bose n'abana b'u Burundi ntabansi n'abakunzi b'igihugu
ndashaka ndamubaze mbega rujya rugamba nk'uko yahora rugwana rujya yahora agwanira ubu agiye kubitumbereza kujya Evariste Ndayishimiye cyangwa azobandanya abitumbereza ujya yahahora nyakubahwa Peter Nkurunziza
igikorwa cy'amashyirahamwe yigenga muri demokarasi ntigihinduka ngo nuko hari izina rihinduke ry'ubutwara naho ho natsinda uwo mashyirahamwe yigenga igikorwa cy'amashyirahamwe yigenga ntigihinduka kiguma ari cya kindi nyine nka twebwe nko muri Focode n'andi mashyirahamwe atari make twegeranye ni ugukurikirana ibikorwa bijyanye no kubahiriza agateka ka zina muntu none umushashaje agapfungira umuntu ubusa tuzoca tunuma mbega umushashaje bagasubira gufata umuntu akabugwa iyo yarengeye bakabugwa iyo bamupfungiye tuzoca tunuma mbega haje umushasha bakamwe akica abantu tuzonuma mbega haje umushasha akiba amashyirahamwe yacu azoca numa kubera ko hahindutse ubutegetsi uzoba hari wese akoze ibitajyanye n'amategeko tuzobyiyamiriza uzohajya wese hariho ijwi ry'abanyagihugu ritari ko riraduga ngo rimushyikire tuzofasha kuriduza hari ikibazo dukwiye kujya kubaza mu nzego z'igihugu tuzojya kuzibaza uzobatwara wese naho yoba n'uvuye mu mashyirahamwe yacu icyo abarundi bakwiye kucyumva kuko muri iyi myaka iheze ibintu byarabaye nabi cyane ku buryo ubutegetsi buhari bw'isi ibikorwa byacu n'ibikorwa by'ukwanga ubutegetsi ntaho bihuriye n'ibikorwa bisanze muri demokarasi uko ubutegetsi buhinduka ibibazo biguma biriho by'abanyagihugu haguma hariho amashyirahamwe y'abanyagihugu abibaza
imbere yuko dusezerana mu kanya gato tubibutse ingingo nkuru z'amakuru twabashikirije abantu bikekwa akora abagwanyi b'umuhari wa Kiislam bisha abantu barenga 30 igihe bariko bakora ibigitero mu bisagara byo mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo nkuko amakuru yatangajwe n'abategetsi bo muri iyo ntara babivuga ibisagara bine byo mu ntara ya Beni nivyo vyatewe n'umugwi Lae Democratic Forces ADF amufunya funya umugwi ntagondwa za Kiislam wo mu gihugu ca Uganda naho ibihugu byinshi ntivyiteguriye guhangana no mugera wa corona irimo uriko ukwiragira mu Bushinwa no hanze ico gihugu ishirahamwe impuza makungu ryitaho amagara y'abantu ku isi OMS riraburira rikongera rigahamagarira amareta guhaguruka ku rwego rwigenga rwashizweho n'ishami rya ONU ryita ku magara y'abantu na banki y'isi yose rurashima uburyo ubushinwa bwitwaye kugeza ubu hamwe n'ibindi bihugu birimwo umugera wa corona ishyirahamwe Oxfam rijejwe gutabara imbabare ryasohoye raporo ivuga ko ibihugu vy'i Buraya vyahinduye imigambi igenga ifashanyo y'iterambere vyahora biha ibihugu vyo muri Afrika raporo yasohoye ku munsi wa kane ivuga ko muri iki gihe ibihugu vya Buraya bitanga ifashanyo biravye utwigoro tw'ibihugu vyo muri Afrika bigira mu guhagarika abanyagihugu bavyo bagerageza kwimukira mu bihugu vy'i Buraya amakuru rero tubaye tubafitiye kuri isahani yagaruke kuri Radio Ijwi ry'Amerika dushimire Jenu yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fasike Beyehu yafashije kwegeranya ibiganiro vyahagariwe na Edi Gwema kuri mikomari kumwe na Jefiteni Yongabo mugire ibihe vyiza mubandanya kumviriza ibiganiro vyacu kuri radio yanyu Radio Ijwi ry'Amerika.